Iyi radiš Grigia America. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi no kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya radio inshuti ya bose. Ndabasuhuza mbaye ikaze mu makuru yacu y'aka kanya. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma mfatanyije na bagenzi banjye bari hirya no hino mu ngo zabo mu birorero bikikije Washington DC kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Mu Burundi batangiye cyumweru cya kabiri kubyamamaza mu matora ateganijwe muri uku kwezi. Amakenga kubiza yavamo yatangiye kugaragara.
Baratwivye 2010 baradusubira ubu hawapimi. Ubwo Burundi dushaka no Burundi butabyari munzi.
Uwo ni agatorwa sa umukandida w'ishyaka SNL ritavuga rumwe n'ubutegetsi. Mu ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi ho ngo bazatanga akazi ku Barundi.
Umwubatsi kubaka, umwigisha kwigisha, umuganga kuvura. Umwe wese ategereza kuronka icyo akora. Ntiduzosubira kwemera bamwe bavuga ngo n'abashoferi baze bace batonda iwanje ndabereka icyo dukora.
Uwo nawe ni Evariste Ndayishimiye, umukandida w'ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi mu Burundi. Inkuru irambuye ni mu kanya. Buhoro buhoro mu Rwanda no mu Butaliyani batangiye gusubukura ibikorwa bimwe na bimwe byari byarahagaritswe na gahunda ya guma mu rugo igamije gukumira ikiza cya virusi ya corona. Naho hirya no hino ku isi abashakashatsi bari muri jugujugu yo gushaka urukingo rwa virusi ya corona. Aya makuru n'ayandi twabateganyirije ni mu kanya, tugumane. Amakuru yacu tuyahere kuyavugwa hirya no hino ku isi, dutangiriye muri Nigeria aho abaturage bagera kuri 40% babayeho mu bukene. Fidel Niyongabo nibyo atubwira.
Ivyo bitegeri vyashizwe habano no musi kwa mbere n'ibiro vy'igihugu bijejwe gushikiriza ibiharuro mu bisata bitandukanye vy'ubuzima bw'igihugu. Ivyo biro mu cegeranyo cavyo ku bukene n'ubusumbane hagati y'abanyagihugu ku bijanye n'uburyo bwo kwibeshaho vyerekana ko ibice 40% vy'abanyanigeria babayeho bakoresheje munsi y'amadolari 381 n'ibice 75 ku mwaka. Ni ukuvuga abantu 182,900. Nigeria nicyo gihugu cimbura ibitoro vyinshi cyane kurusha ibindi bihugu vyo muri Afrika. Ibitoro vyinjiza ibirenga igice cy'amafaranga ja mu kigega ca leta. Yamara ukuzera cyane ku bitoro vyarageramiye ubutunzi bw'igihugu mu bituma ubwo butunzi budakwiragira mu banyagihugu basanzwe. Utunzi bugaragara mu bantu bari kurushi bari ku butegetsi canke bakorana n'abari ku butegetsi. Nigeria izogira ibibazo kurushiriza mu gihe ibitigiriri by'abantu bitera vyiyongera mu gihugu. Nigeria ivuga ko izoba ifise abantu 1,800,000 mu mwaka w'2050. Ubutunzi bwa Nigeria bwari busanzwe bucumbagira imbere ikiza cy'umugera wa corona. Ibiharuro byashikirijwe ntibirimwo leta ya Borno yasinzikajwe bikomeye n'umugumuko w'abagwanyi b'umugwi Boko Haram umaze imyaka irenga 10. Ivyo kubera abajejwe gutororokanya ibiharuro mu nzego zitandukanye z'ubuzima bw'igihugu batashoboye gushika mu bice bitari bike vya muri iyo leta kubera umutekano muke uharangwa.
Urakoze Fidel. Gushakisha urukingo rwa virusi ya corona bimeze nk'isiganwa ritagira intsinzi. Thomas Kamirindi, byifashe gute?
Kugeza ubu abashakashatsi barenga 100 n'amatsinda yabo abafasha bayoboye barimo baragerageza ku bantu babyishakiye inkingo zitandukanye zirenga 10 cyane cyane mu Bushinwa, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu Burayi. Dr. Andrew Pollard uyoboye ubushakashatsi bw'urukingo rwa virusi ya corona muri kaminuza ya Oxford mu Bwongereza yabwiye ikigo ntaramakuru Associated Press cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ati wakeka ko turimo tubyigana cyangwa se ko turi mu irushanwa cyangwa se mu isiganwa. Oya, sibyo. Ikidushishikaje twese abashakashatsi ku isi nuko ahubwo tubona abantu benshi bishoboka babyinjiramo, kuko isiganwa turimo ni iry'iki cyorezo natwe gusa, ntabwo ari hagati yacu. Kugeza ubu nta rukingo na rumwe rurarenga igeragezwa, nta na rumwe rurerekana ko rushobora kwemerwa no gukoreshwa. Dr. Anthony Fauci, umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe kurwanya indwara zandura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yemeza ko byose bigenze neza urukingo rwa virusi ya corona rwaboneka neza mu mezi kuva kuri 12 kugera kuri 18 ari imbere, ni ukuvuga hagati y'umwaka n'umwaka n'igice uhereye uyu munsi.
Urakoze Thomas Kamilindi reka Fidel Niyongabo garukye atubwire uko mu Butaliyani basoje gahunda ya guma mu rugo bari bamaze n'igihe kinini mu rwego rwo kwirinda virusi ya corona.
Abanyagihugu bashoboye gutembera hanze y'ingo zabo no kugendera inshuti uno munsi kwa mbere mu bubayi bwa mbere mu kiringo cindwi icenda. Ni mu gihe igihugu cy'u Butaliyano cyari cyasinzikajwe kurusha ibindi bihugu by'Iburaya n'ikiza cy'umugera wa corona kiriko cyorosha ingingo cyari cyafashe zo kuziririza abanyagihugu kuva mu ngo zabo. Izo ngingo nizo zamaze igihe kirekire cyane kurusha mu bindi bice byo ku isi. Abantu barenga miliyoni zine hafi y'ibice 72 ku ijana vy'aba bagabo basubiye mu bibanza by'ukubaka no mu mahinguriro. Ni mu gihe imirimo mu gihugu cyasinzikaye mu by'ubutunzi iri kigerageza gusubira kubandanya. Uburiro bwasubiye kugurura ku bashaka gutwara ibifungurwa, yamara ubunywero buracugaye. Leta isaba abanyagihugu kudakoresha uburyo bwo kwiyunguruza butari ubwo ku giti cyabo. Abanyagihugu basabwa kandi kwambara udukingirizo ku munwa mu bibanza abantu bakoraniramwo. Ubutaliyano bwabaye igihugu cya mbere cyo mu burengero bw'isi cugaye imirimo nka yose kubera ikiza cy'umugera wa corona kimaze guhitana abantu bazwi cyese 28,884. Ni igitigiri kinini cyane cy'abantu bahitanywe n'icyo kiza mu karere k'Iburaya. Ibice byasinzikaye kurusha ibindi ni biri mu buraruko bw'igihugu. Ingingo yo kuziririza abanyagihugu kuva mu ngo zabo mu gihugu cyose yafashwe ku itariki 9 y'ukwezi kwa gatatu.
Tugarukiye hano muri Amerika aho Minisiteri y'Ubutabera yanditse urwandiko rwo gushyigikira urusengero rwa Reze Leta ya Virginia kuko yababujije kugira amateraniro y'abantu barenga 10. Oriane itanga ishaka nibyo tubwira.
Mu rubanza bashinze muri sentare nkuru y'igihugu, iryo shengero ryashikirije ko itegeko rya buramatari Ralph Northam rikumira uburenganzira bwabo bahabwa n'ibwirizwa shingiro mu kwishyira no kwizana mu kwizera no mu idini ryabo. Igipolisi cy'akarere ka Chicontigue muri Virginia cyari cyarashikirije umutahe iryo shengero inyuma yaho ku itariki 16 z'ukwezi kwa kane bagiriye misa yari igizwe n'abantu 16 ariko bakurikije amabwirizwa yo kutegerana hafi na hafi. Ubushikiranganji bw'ubutungane muri Amerika buvuga ko leta ya Virginia itagaragaza bikwiye igituma yofata amashengero kubiri n'ayandi mashyirahamwe y'ubudandaji yo yemerewe gukoranya abantu barenga 10. Ubushikiranganji bw'ubutungane buvuga ko iyo leta itegerezwa kwirinda gukumira umugwi runaka mu migambi yayo yo kugerageza gukingira amagara y'abantu bakabikora batarenze ku mategeko yo kwishyira no kwizana kw'abantu.
Dushimire bagenzi bacu Thomas, Fidel na Oriane batugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abo mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikire kuri FM 88.8 n'ibice 9 ya Radio Ijwi riyobora. Abadushakire kuri internet namwe mujye kuri w3 radio yacu voa.com mukurikire aya makuru. Mukanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Reka yo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika tuhere mu Burundi ahatangiye icyumweru cya kabiri cyo kwiyamamaza. Ishyaka SNL rimwe mu yakomeye atavuga rumwe n'ubutegetsi muri icyo gihugu ryatangiye gukeka ko amatora azibwa, ariko akanama gashinzwe ayo matora SNI ko kemeza ko azagenda neza. Igikorwa cyo kwiyamamaza mu Burundi cyo kirakomeje. Pierre Claver niyo nkuru.
Ugutsinda amatora yimirije nizo ndoto za buri mukandida wese muri ndwi bariko barakwiragira igihugu cyose barondera amajwi ku buhita wese. Kuri uyu wa mbere Evariste Ndayishimiye aserukira umugambwe uri ku butegetsi yari mu buraruko bw'u Burundi mu ntara ya Kirundo mu makomine ya Vumbi na Busoni. Ahaja hose agenda aherekejwe n'umuhetsi wiwe ariwe mukuru w'igihugu Petero Nkurunziza, ari nawe abanza kumutera amashugwe.
Twamuzanye rero kumubereka kugira ngo muzomutore. Kubazanira rero uyu mugabo bagabo emwe ni Nkurunziza ibyari Ndayishimiye yo mana yacu.
Muri zo ntara z'uburaruko zitunzwe hanini n'uburimye n'ubworozi, Ndayishimiye arabafitiye agakemanyi azobatekururira niyatogwa.
Umubazi kubaza, umurimyi kurima, umwubatsi kubaka, umwigisha kwigisha, umuganga kuvura, umwe wese ategereza kuronka icyo akora. Ntituzosubira kwemera bamwe bavuga ngo nabasoperi baze bace batonda iwanje ndabereka icyo dukora. Nta Murundi dukeneye yuko bahatagira icyo akora. Ege inzara yose kwica ugacutwiba nicyo gituma atazokwemerera. Umurundi n'umwaburi cyakora uwitwa igisomera zacazi waje ndamwereka icyakora.
Tugira twubake ibitaro by'ibitungwa n'ibitaro by'ibiterwa. Ikomine yose izo bifise ikigo kirimo umuvuzi w'ibiterwa n'umuvuzi w'ibitungwa n'imiti rero kugira ngo tuvure kare.
ayo matora azobitereka 20 z'uko kwezi umugambo SNL ukomeye mu itavuga rumwe na leta wamaze kuyabonamwo amahinyu mu itangazo washize habona agatogwasa awoserukira mu matora y'umukuru w'igihugu avuga ku busuma bwatanguye kumota afatira kwibura buzwa ry'abanywanyi biwe ugufunga bazoserukira uwo mugambwe mu bibanza bitandukanye harimo n'iby'abakenguza amateka kubetera ubwoba ngo bikure ku ntonde n'ibindi. Gwasa anavuga ko umugwiseni ucungera ayo matora ubifisemo uruhara. Uwo kuri uyu wa mbere yiyamamarije mu gisagara cha Bujumbura hame n'intara ya Bujumbura rurare aho abanywanyi bahuriye mu Kanyosha ahazwi nko ku kibuga kwa Sebatutsi. Ubu Gwasa ahaca hose asigaye abwiye abanywanyi biwe kwitegura kuzocungera ayo matora kugira ngo babuze icyo yita ubusuma buri ko burategurwa. Mubabwira harimo abazuba ari nk'ijisho rya SNL mu tuzu tw'amatora abamandatere politike mu Gifaransa.
Muze mu bacunge baratwivye 2010 baradusubira ubu hawapimi bahinduye imvugo mu gutera ubwoba ngo SNL gatsinda rw'inkoho zirasohoka zirasohoka imbone nuko umuvuga igipolisi cyangwa ngo mvuge ngo imvugo ngo ifobetse ngo dushaka kugwana nta ntambara dushaka muri kino gihugu rero abibesha rangu borasa tuzobatoza intoki
muri SNL dushaka kuba ku Burundi bwa bose. Uburundi bwa bose si Burundi bwitiranwa n'umugambwe, si Burundi bwitiranwa n'amoko, si Burundi bwitiranwa n'imiryango. Mu Burundi aho umwe wese agira iteka atari Burundi ushobora kuzira ibyiyumviro, atari Burundi uzizwa ibyo warondeye amabu n'amaboko yawe, atari Burundi aho akazi gahabwa bamwe kakimwa abandi, amasoko gahabwa bamwe akimwa abandi. Ubwo Burundi dushaka ni Burundi butabyara impunzi, ahubwo ni Burundi bw'umwizera bahunze bagataha bose.
Umugwiseni utegura amatora wowe urahumuriza ko atabusuma buzoba. Uhamagarira abakandida bose gushikana muri seni urutonde rw'abazobabera ijisho no gutwi kugira ngo bazobabwire inkuru y'imvaho abo bita mu Gifaransa abamandatere politike. Kondwiheze uwo mugwi warabonanye mbere n'abajejwe umutekano kugira ngo nabo ubavunire akagohe ingene bazocungera ayo matora. Pierre Claver Kazihise atwara uwo mugwiseni.
Jejwe inzego z'umutekano kwivuna basi kubera yuko abenegihugu bakeneye umutekano kwiye muri kino gihe cy'amatora, cyane cyane ibibanza bazotoreramwo kugira ngo umunsi w'amatora bashobore kubicungera neza babizi kandi n'abenegihugu bitume batora neza badakebaguzwa bumva baremye. Uruhare rukomeye cyane kuko abenegihugu ntiboshobora gutora neza atamutekano bafite batumva baremye. Abenegihugu nabo bashobore gutora neza atakumana.
Gaston Sindimwo azoserukira umugambwe IPRONA uyu munsi yari mu buraruko bushira uburengero mu ntara ya Kayanza. N'intara irimo impunzi z'abatutsi zo hagati mu gihugu de déplacés internes bahunze mu mwaka w'igihumbi 1993 abo uwo mugambwe IPRONA wamye uvuga ko ubakingira bikwiye. N'uyu munsi Sindimwo ntiyaretse kubigaruka ko n'iyene migambwe nka Sawanya Frodebu washize imbere Leonce Ngendakumana n'urunani kira Burundi washize imbere Domitien Ndayizeye yabuze n'umukuru w'igihugu yiyamamaje cyo kimwe n'abigenga. Kuva mu matora yo mu mwaka w'2005 inyuma y'isinywa ry'amasezerano y'Arusha yahagaritse intambara mu gihugu, ayo uyu mwaka niyo yitabwe n'abakandida benshi harimo n'abigenga. Kuri bamwe byerekana demokarasi yamara, hari n'abandi babona ko harimo imperekeza gusa. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Urakoze Pierre Claver Niyonkuru. Tuve mu Burundi tuze mu Rwanda mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Nyakariro, aho umusore w'imyaka 27 akurikiranyeho kwica umwana w'imyaka 10 amuciye umutwe. Abegereye uyu musore n'abamubonye amaze gukora ayo mahano barakeka ko yari afite uburwayi bwo mu mutwe. Asumuta Kaboyi nibyo atubwira.
Aya mahano yabaye kuri iki cyumweru mu murenge wa Nyakariro mu karere ka Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyakariro Muhigirwa David aganira n'Ijwi rya Amerika yavuze ko iyi nkuru yamenyekanye mu gihe bari mu gikorwa cyo gukangurira abaturage gukomeza gahunda yo kwirinda virusi ya corona.
Ejo rero bagiye guhinga iwabo w'umwana, bari bagiye guhinga ndetse na mama w'umuhungu nawe yarigiriye mu murima. Nibwo yagiye mu rugo aho twa twana twari turi dukina, none hazana kakandi kagahungu barazana. ashite rero ngo nibwo yamwihereranye aramuniga afata umuhoro amukata umutwe amuca imyanya y'ibanga yarayirya icyo yakoze mukotsa yafashe umubiri we acana umuriro amera nk'ubabuye none hasigaye arajya ariko ntabwo aragiye gucana ngo yotse yabaye nk'ubucisho nk'ubabura cyane cyane nk'umusatsi w'umutwe yamukase ibirenge amukata intoki amaboko tuduce tw'amaboko two hejuru aratugiye ejo twari muri gahunda yo kugenzura ibijyanye no kubahiriza amabwiriza kwirinda no gukumira coronavirus hari ahantu bari batubwiye yuko hashobora kuba hari abantu wenda bari mu kabari niko bavugaga koherezaho abantu kugira ngo barebe koko niba ari byo bashyitse rero nibwo baguye kuri uwo musore arimo ajya uwo mwana.
Umuyobozi w'umurenge asobanura ko umuryango w'umwana wishwe ndetse n'ababyeyi b'uwo musore wishe bari basanzwe babana neza. Amakuru umunyamabanga nshingwabikorwa wa Nyakariro yahawe na nyina w'uyu musore wishe yerekana ko uyu musore yari amaze iminsi agaragaza imyitwarire idasanzwe.
Uwo musore rero yagiye i Buganda afite imyaka 15 yari afite 27 yari amaze amezi ajyawe ariko yagendaga agaragaza mama we yatubwiraga yuko kuva agarutse yatangiye kubona agenda agaragaza imyitwarire itari myiza.
Yagaragazaga imyitwarire ki?
Yarazaga akagaragaza ibimenyetso bigaragara nk'aho afite ikibazo mu mutwe. Muri iyi minsi ishize rero ngo yari yatangiye kugaragaza ibimenyetso by'aho yaryaga inyoni akagira imiserebanya mbese akagira udukoko warebaga mu muco nyarwanda tufatwa nk'utuzira. Hanyuma ariko ngo kajya agira n'ingeso yo gufata nk'utuntu tw'utwuma ngo akatumira akatujya mbese yazanye iyo ngeso ariko ngo bikamufata nk'iminsi itatu icyumweru.
Umusore yabateye kwibaza ko yari afite ikibazo cy'indwara yo mu mutwe ariko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwo rutangaza ko ibyo bizamenyekana nyuma y'iperereza. Marie Michelle Umuhoza yabibwira Ijwi rya Amerika. Amakuru avuza Nyakariro biragaragara ko ashobora kuba yari afite ikibazo cyo mu mutwe. Iyo umuntu afite ikibazo cyo mu mutwe bigenda bite? Biramutse bigaragaye
ibyo bizagaragazwa na ibizava mu iperereza ariko kugeza uyu munsi ntabwo tuzi niba aribyo cyangwa atari byo. Twende dukora iperereza ry'ibanze iyo turangije dosiye tuyishyikiriza ubushinjacyaha.
Icyaha kiramutse kimuhamye ahanishwa igihano kimeze gute?
Harimo icyaha cy'ubwicanyi kiboneka mu ngingo y'ijana na karindwi hakabamo ndetse n'icyaha cyo gushinyagurira umurambo hanishwa igihano kirushinge gukomera muri ibi byaha byose ariko urebye ni burundu.
Urwego rw'igihugu RIB rutangaza ko umusore ukekwaho kwica uyu mwana no gushinyagurira umurambo yahise atabwa muri yombi kuri ubu akaba acumbikiwe kuri sitasiyo ya polisi ya Muyumbu mu gihe iperereza rigikomeza. Si ubwa mbere mu karere ka Rwamagana hagaragaye ubwicanyi nk'ubu. Mu mwaka w'ibihumbi 2018 mu murenge wa Karenge muri ako karere nanone hagaragaye umugabo Ntezimana wishe umugore we Beatrice Muragijimana arangije aramubaga ibice bimwe abijugunya mu musarane ibindi abijyana mu rufunzo ku kiyaga cya Mugesera. Ntezimana wiyemereye icyaha yakoze gusa akavuga ko atabishakaga urukiko rwaje kuhanisha igifungo cya burundu. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta, turacyari mu Rwanda ho kuri uyu wa mbere. Muri ibi bihe isi yugarijwe n'icyorezo cya virusi ya corona ariko bamwe bafite impungenge zitewe n'uko hari abatubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyo cyorezo. Inzego zibishinzwe zikavuga ko abatayubahiriza bazabihanirwa. Eric
amabisi azajya atwara kimwe cya kabiri no kumanura y'umubare w'abantu bakaba batwara.
Lieutenant Colonel Patrick Nyirishema ku mugoroba wo kuri iki cyumweru cyashize yasobanura guko gahunda y'ingendo hirya no hino mu gihugu mu gutwara abantu mu mijyi no mu ntara iteye. Ni nyuma y'ukwezi n'igice bikorwa hafi ya byose byarahagaze kubera kwirinda icyorezo COVID-19. Icyemezo gishyiraho ingamba nshya zoroshye zariho umugambi wo kuzahura ubukungu bwa yaguma mu rugo. Kiremere ni ingendo rusange gukora ariko nta wemereye kurenga umujyi wa Kigali ngo ajye mu ntara, nta n'uwemereye kuva mu ntara ajya mu mujyi wa Kigali. Ukuriye ikigo cy'igihugu ngenzuramikorere y'imirimo imwe n'imwe ifitiye igihugu akamaro RURA akavuga ko mu gutwara abantu mu buryo bwa rusange hubahirijwe intera ya metero hashingiwe ku miterere ya buri kinyabiziga.
Urumva twagiye tureba bisi ku yindi bitewe n'imiterere yayo tugena umubare w'abantu ugomba kujyamo ndetse naho ugomba kujya. Ntanze nk'urugero nk'amabisi yo muri Kigali asanzwe afite abantu bahagarara. Ubu nzira bisi zigenewe gutwara abantu 70 ariko ubu zizajya zitwara abantu 32. Mfashe nka kwasiteri ubundi zitwara abantu 30 zizajya zitwara abantu 15. Ni ukuvuga ngo buri modoka twagiye tureba uko iteye tugena uburyo bwo gutandukanya abantu byibuze hagasigaramo intebe imwe hagati mu rundi kwa kunona babicanye begeranye. Kandi numva ibyo ngibyo bihuje n'uko abantu bose bambara agapfukamunwa, abantu bose bagakaraba, abantu bose bakorera za ngamba zindi turibaza yuko byose byubahirijwe twagomeza no kwinicyorezo kandi abantu bakagenda.
Kubera ukugabanuka kw'abantu bagombye kugenda muri bisi byahise bituma ibiciro by'ingendo mu gihugu hose byiyongera ku mpuza ndengo ya 47% byamanutse ukurikije uko byari bihagaze. Ku biciro by'ingendo ikigo cy'igihugu rura kigasobanura ko bizabarwa muri iki gihe cy'icyorezo COVID-19. Ku biciro biriho kubikomoka kuri peteroli, esansi yashyizwe ku mafaranga 965 ivuye ku 188 kuri litiro, naho mazutu ishyirwa kuri 925 ivuye ku 173. Ikigo cy'igihugu ngenzura mikorere rura kigasobanura ko irigabanuka ryashingiye ku kuba mu gihe gishyushye ku bwinshi kandi bikoreshwa n'abantu bake kubera icyorezo COVID-19. Bimwe mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu biri gukurikiranira hafi gahunda y'ingamba nshya za guverinoma mu kwirinda COVID-19 byanditse inkuru zifite imitwe igira iti gahunda ya guma mu rugo yahindutse guma mu mijyi na guma mu ntara. Ibyo bitangazamakuru biragaragaza ko bishobora gutuma icyorezo kirushaho gukwirakwira. Izi ngendo zasubijweho n'inama y'abaminisitiri yemeje ko zirajya zitangira 11:00 zo mu gitondo zikarangira na 2:00 z'ijoro. Igipolisi cy'u Rwanda kikavuga ko nta wagombye kutubahiriza ingamba uko zashyizweho, kigashimangira ko uzabirenga hazabihanda.
Ngira ngo hano ikintu gikomeye cyane ni uko umukobwa gahunda iteye. Ntabwo ari ukuvuga ngo noneho barekuye abantu. Niba wasabwa kuguma mu rugo ubukavuye mu rugo, ntabwo bakwiye kuguha amasaha yo kuva 11:00 kugera 2:00 z'ijoro ngo wumve yuko harimo imbogamizi. Ahubwo ukumva ko ari ikinyuranyo gikomeye cyane ugomba kucyubahiriza. Turatekereza rero yuko bimaze iminsi bitsobanurwa, byarasohotse mu itangazo, inama zakozwe hirya no hino mu gihugu, mu mujyi wa Kigali no mu ntara, turibaza yuko iki kintu atari cyo gikwiye gukora abantu nka gahunda ya guma mu rugo. Turabasaba rero yuko bagomba kumviza gahunda kubera ko byose biriho mu nyungu zabo, abantu ku giti cyabo, abo imiryango yabo, ariko noneho ni mu gihugu muri rusange. Aho rero bizagaragara yuko batabyubahiriza bazabisubiza cyangwa bazabisobanura, ariko bizagaragara yuko banabirengaho nanone bazafatira ibyemezo.
Ikigo cy'igihugu ngenzuramikorere ku mirimo imwe n'imwe ifitiye igihugu akamaro RURA nacyo kigakomeza gushimangira ko kugira ngo byose bishoboke bisaba ko buri kimwe cyubahirizwa uko cyagenwe.
Nuko kugira ngo izi gahunda zose zigende neza nuko ibintu byose byubahirizwa. Abantu bakora inyano za ngombwa gusa, amabisi azaba hari, tuzaba tuyakurikirana, tuzaba ari RURA na polisi dufatanyije kugira ngo ibintu bikorwe vuba vuba, abantu bajye mu mabisi ku murongo neza, intera hari kandi bisi zikomeza gutwara abantu. Turanizera yuko imodoka z'abantu ku giti cyabo zitazongera kuba nyinshi cyane muri iki gihe.
Ubwo twateguraga iyi nkuru hari amafoto n'amavideo yafatiwe hirya no hino mu gihugu cyane hategerwa imodoka nka Nyabugogo mu mujyi wa Kigali yacicikanaga, bigaragara ko amabwiriza yagenwe atari kubahirizwa, nko guhana intera ya metero isabwa hagati y'umuntu n'undi biboneka ko bitari kubahirizwa. Mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu abaturage barabitangaho ibitekerezo binyuranye.
Kandi natitekereza abaturage ibyo minisitiri yakoze na perezida ngenda bose byo kurekura abantu ari byo.
Nge hari ikintu umuvugizi wa polisi yavuze ko abatubahiriza amabwiriza ya minisiteri y'ubuzima bazafungirwa. Abo bantu abo mabisi n'abandi batubahiriza gahunda ya minisiteri y'ubuzima babafungire,
batagombye gufata wenda kuri ariya mafaranga y'ihunga aturuka hanze cyangwa se bagakora mu kigega, umuturage bakajya bamuhereza amafaranga 500 barangiza bagashyiraho iminsi y'indi y'ukwezi ariko tukaguma mu rugo kuko tugiye kwicwa na korona.
Nibutse ko duteguriye inkuru imibare ya Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda yagaragazaga ko nta muntu n'umwe urahitanwa n'icyorezo COVID-19 mu bakabakaba 260 bamaze kucyandura, mu gihe abandi bagera ku 135 nabo bakirwaye, abasaga 120 nabo bakize. Iyi ni inkuru tuzakomeza gukurikirana umunsi ku wundi. Bagira ubusa, ijwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze Eric Bagira ubusa. Tuve mu Rwanda tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho impunzi z'Abarundi barenga 1,500 mu nkambi y'agateganyo ya Kavimvira iri mu burasirazuba bw'icyo gihugu bahangayikishijwe n'amazi y'ikiyaga cya Tanganyika n'ay'uruzi rwa Kavimvira akomeje gusatiraho bakambitse. Bamaze amezi arenga 8 muri iyo nkambi, basaba ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR kubimurira ahandi. Vedaste Ngabo yaganiriye nabo.
Amazi aradukikuje amwavaruguru ayandi aca hirya no hino, yahageze mu ijoro turabura ingene tujyama tuguma duhagaze. Akaruro ni ukwereka ngaho inyuma iwese ngizi zirabomotse kubera iki amazi. Inzu z'inyuma y'urupangu ziko zirabomoka kubera amazi, natwe n'akanya gato urupangu rukabomoka. None twotabagwa gute muri kino gihe tugeze hano? Mbega twaba twaribagiwe, rega natwe turi Abarundi nk'abantu twagize ingorane nico gituma dukwiye gutabagwa kugira ngo tuve mu uyu mwuzure kuko uyu mwuzure ashobora kutugirira nabi cyo twosaba nuko bo dutabara bakabona ko turi hagati y'amazi kugira ngo uyu mwuzure ntuduhitane nkuko wahitanye abantu bagenzi bacu twagiye duhungiramo isoko yaratwawe emazu yari mu isoko yose aratwawe ikiraro kiriho kirabomoka uruzi ruko ruraza rusubwa akavimvira natwe iyo ruje rusumye mu ijoro n'ubu twaraye duhagaze kubera rwari rurasuma induru ziko ziravuga cyo dutabara nukuri nuko bo tugabira ngene bo dutabara kuko amazi yamaze kudushikamo
bavuga yuko impamvu batabajyana ngo ibarabara rya fizi ryabaye ribi
ege iryo barabara nimba ryarabaye ribi ndibaza ko amareta ariho agarukira kubene gihugu nibaza ko bo tuba bari abahandi hantu ku musozi bo dushira bakadukura muri aya mazi turimwo none ugira ngo igihugu kirabuze ahantu cyo dushira n'ahantu hatonye atari muri aya mazi muri iki kiyaya cy'amazi Tanganyika irikiraduga ngiyi ngaha ku rupanga amato ngaya barayazanye yegamiye umwembe kandi yegamiye uru rupanga
iyi mvura iguye ngaha bivanye n'ikibazo cy'amazi twebwe nta gahengwe turonka nko mu ijoro rya hirya y'ejo abagabo twese twaraye duhagaze kuko amazi araza akiboma ngaho ku rupango abadamu bacu kukubera murabona turara kubiri n'abadamu bacu nga bagaca baza bariruka ati nyabuna nyabuna nimuvyuke namba ufise abana bane nimba ufise abana batatu umwe mu mugongo babiri mu ntoki urindiriye yuko yamazi agira gute abatera urabiyuhungira ariko ntibishoboka kukubera twebwe rero ikibazo cy'amazi ngaha bivanye kavimvira bikoranye na Tanganyika amazi araza giseka ngaho ku rupango nk'izo nzu zose ziri ngaho impande y'urupango nta nzu n'imwe ihagaze zose zarabomotse hejuru y'amazi twebwe rero ikibazo twe tubona twosaba ko bodufasha ngaha jewe ndazi uko biri kose ngaha hariho iboti hariho amameri hariho n'ibindi byuma bikorera mu mazi ntibarabe badudeparase badukura aha hantu
ikibazo cy'amazi kiratugeramiye cyane ukuntu kitugeramiye ni uko amazi urabona ko yatwaye abantu na mbere ndetse ubu ngubu yafashe n'inzira yo gushika ngaha ku inkambi y'abarefuje mbe nk'igihe twebwe azodushikira turi mu muryango turi mu bana benshi mu ijoro tuzokwirukira tunga gute ibyo bintu bari bakwiye kuraba abantu badusumba ndetse baturuta bakagira icyo badufashije kubera dufite umuryango hari igihe kumbure nka jewe umugabo amazi azoza ugasanga ndashotse niruka ariko mfite abana bane n'umugore nzoca niruka ndabasiga aho hantu mwari mukwiye kwadufasha cyane
ikibazo cy'amazi kiraduhanze cyane kidutera ubwoba cyane ko gishobora kugaruka kudusonga bivanye nuko n'ubwishi turi ngaha turi abantu benshi barenze dufise ingo dufise abana dufise imiryango turara duhagaze nta metero ijana zisigaye tutaruzugwa n'amazi ngaha
ikibazo cy'umwuzure iyo imvura iguye mu ijoro amazi ari ngaha inyuma yacu ku mupaka aho inyuma turara duhagaze wumva rero abakuru baradushefu bacu baraza mugabo ibibazo byacu tukabitanga naho tuvuga tuba dutera ahatamera
barakoze bagenzi banjye badufashije gutegura amakuru aho bari mu ngo zabo muri ya gahunda yo kwirinda ikiza cya virusi ya corona reka nshimire namwe mwese mutwumva nshimire Facile Gabe wegeranije amakuru na Etienne Karekezi wehagarariye ijwi ni rya Jeffrey Mutagoma twese turagira tuti muramukana amahoro n'amahirwe.